Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mu yumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nirinahazwe. Mu Burundi bitarenze muri nondwi ububasha bwo gutoza amafaranga ku bituro by'imiduga amapikipiki imiduga y'amapine atatu bitatu kutuku n'amakinga buzaba buri mu minwe y'inzego za leta ku murwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura.
Amafaranga yose yahoratozwa nabo bari muri ayo mashyirahamwe bayatoza bene ivyuma abashoferi atorezwa mu bituro arahagaritswe.
Uyu ni Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi agaruka ku ngingo ya leta yo kwifatira mu minwe igikorwa cyo gutoza amatagisi ku bituro by'abunguruza abantu n'ibintu. Amashyirahamwe yahora akora ico gikorwa yagirizwa yuko abayagize bahora batora bashira mu mifuko yabo hagushira mu kigega cya leta. Bobi Wine atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Uganda yahamagariye abanyagihugu muri ico gihugu guhaguruka bakavana ku butegetsi biciye mu mahoro president Yoweri Kaguta Museveni amaze imyaka 35 ategeka Uganda. Turukiya yaciriye umunyororo wo guhera y'abantu batanu bagirizwa kwica wahoze aserukira Uburusiya muri ico gihugu. Mahamadou Issoufou yahoze ari president wa Niger yegukanye agashimwe kitiriwemo Ibrahim gahabwa indongozi nziza. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mu behagufi ya maradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye kuri no mugoroba reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi aho leta itegekanya gufungura abanyororo batari bake ni mu rwego rwo kugabaniriza umutwaro amabohero abarizwamo abanyororo benshi gutyo imikorere ikabgorana. Inkuru tubaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Iteka rya Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye rivuga ko abamaze byibura imyaka 5 muri gereza bashobora gufungurwa kereka abashobora kubangamira no guhungabanya umutekano w'igihugu. Abafungiwe ibyaha byo gukoresha nabi no kunyereza umutungo wa rubanda nabo bashobora gufungurwa baramutse biyemeje gusubiza ibyo basahuye inyungu zabyo n'amagarama y'imanza zabo. Muri make abanyururu bashobora gutaha bose hamwe bagera ku 5,255 ni ukuvuga byibura 40% by'abarundi bari muri gereza muri iki gihe. Icyemezo cya President Ndayishimiye kije nyuma y'amezi 2.5 arekuye abanyamakuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nene bice ku masonga nkitangura umunye politike Bobi Wine atabwa rumwe n'ubutegetsi bwo muri Uganda yahamagariye abanyagihugu muri ico gihugu guhaguruka bagatanguza imyerekano y'amahoro yo gukuraho president Yoweri Kaguta Museveni amazi imyaka 35 ategeka ico gihugu. N'ubu turacari kumwe na mgenzi wacu Edi Rwema.
Umunyapolitike Robert Chagulanyi uzwi nka Bobi Wine niwe watanze iyo mpuruza nyuma y'igihe gito atsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa mbere. Muri ayo matora President Museveni yatsindiye kuyobora manda ya gatandatu ku majwi 58%. Bobi Wine bari bahanganye we yabonye 35%. Gusa uyu munyapolitike yaje kutemera ibyavuye mu matora avuga ko ayo matora yibwe kandi ko yarimo uburiganya bwinshi. Yaje kujururira inkiko asaba ko amajwi yatangajwe na komisiyo y'amatora agirwa impfabusa ariko nyuma za gukura ikirego cye mu rukiko asobanura ko atari yizeye imikirize y'urwo rubanza. Kuri uyu wa kabiri Bobi Wine yahamagariye abaturage guhaguruka bakarwanya ubutegetsi avuga ko bubakandamiza bukabahindura abaja. Kuva amatora arangiye mu kwezi kwa mbere uyu munyapolitike utavuga rumwe na leta yakomeje kuvuga ko abayoboke be bashimutwa abandi bakaburirwa irengero. Polisi ya Uganda yo yahise yamagana ibyavuzwe na Bobi Wine ivuga ko ibyo ahamagariye abaturage gukora bitemewe n'amategeko. Yahise ivuga ko nayo yiteguye gufata igashyikiriza inkiko abazica amategeko.
Edi Rwema urakoze. Tuve muri Uganda tuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umenyesha makuru yitwa Andrea Sauli kuvejo ariko araburana kuca hacho kubangamira abapolisi mu kazi kabo, ariko none polisi sigura ko yayibangamiye gute hama akoresha ikimenyesha makuru. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aragaruka kuri utwo tubazo twose mu nkuru yaduteguriye.
Andrea Sauli akorera ikinyamakuru cyitwa The Des Moines Register cyo mu mujyi wa Des Moines, umurwa mukuru wa leta ya Iowa iri mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yafatiwe muri uyu mujyi nyine wa Des Moines mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize ari mu kazi ke mu myigaragambyo y'umuryango witwa Black Lives Matter uharanira gukangurira rubanda ku bibazo by'urugomo rwa polisi kubirabura. Polisi yemeza ko yabwiye inshuro nyinshi Sauli kwigirayo kugira ngo ikore akazi kayo aranga, ahubwo arayibangamira. Yafunzwe igihe gito ararekurwa araburana yidegembya. Avoka umwunganira yabwiye urukiko rwa rubanda jury rumuburanisha ko polisi yamwibesheho imushyira mu gatebo kamwe n'abakoraga imyigaragambyo kandi we yari yibereye mu kazi ke gusa. Icyaha Andrea Sauli aregwa kiramutse kimuhamye ashobora guhanishwa ihazabu y'amadorari 600 n'igifungo cy'amezi 2. Ntibyaba bisanzwe nk'uko imiryango myinshi iharanira uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru, iharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange, amashuri makuru y'itangazamakuru n'ibigo by'itangazamakuru byose babyemeza. Kuri bo nta kindi uru rubanza aricyo usibye ubutabera bupfuye no guhonyora uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Naho ubushinjacyaha bwa leta ya Iowa bwo buvuga ko nta muntu n'umwe uwo ari we wese ufite ububasha n'uburenganzira bwo kwirengagiza no gusuzugura amabwiriza ya polisi iyo iri mu kazi kayo.
Thomas Kamirindi cubandaniriza ko n'ivya Mahamadou Issoufou yahoze ari president wa Niger yatahukanye agashimwe kitiriwe Mo Ibrahim.
Mahamadou Issoufou w'imyaka 68 y'amavuko ategetse manda ebyiri zikurikiranye kuva mu kwezi kwa kane 2011. Yubahirije itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu cya Niger manda ya gatatu. Aritegura gutanga ubutegetsi mu mahoro bwa mbere mu mateka y'igihugu cye mu kwa kane gutaha nyuma y'amatora yo mu kwezi gushize. Mu itangazo yashyize ahagaragara umuyobozi w'ikigo Mo Ibrahim gitanga iki gihembo, Festus Mogae wahoze ari umukuru w'igihugu cya Botswana, asobanura ko Issoufou agihawe kubera ko atatatiye amasezerano yagiranye n'abaturage ba Niger. Hari hashize imyaka 3 iki gihembo cyarabuze ugihabwa. Mahamadou Issoufou akaba abaye uwa gatandatu ukegukanye kuva cyashingwa mu 2006. Igihembo Mo Ibrahim gihabwa abantu bayoboye ibihugu cyangwa guverinoma muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara baba baratowe na rubanda bakava ku butegetsi nyuma ya manda bemerewe n'itegeko nshinga kandi babaye indashyikirwa mu mitegekere yabo. Utwaye igihembo Mo Ibrahim ahabwa amadorari 5,000,000 inshuro imwe rukumbi, ariko hakiyongeraho andi madorari 200,000 buri mwaka ubuzima bwe bwose.
Thomas Kamirindi urakinuye. Amakuru agezeho igani no ku isi tuyabandanirize muri Guinea Equatorial, aho bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ibisasu byaturikiye mu makambi ya gisirikare kwa Mungu barenga 95. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Oriane Itangishaka.
Ku munsi wa Mungu mu bigwati vy'i Mondong kwa Mtoma mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bata, abategetsi batangaza ko ibisasu vyaturaguritse mu makambi ya gisirikare atandukanye hakomereka abantu bashika ku 615. Leta itangaza kandi ko muri 316 bavuwe bamaze kuva mu bitaro, abandi 299 basigaye mu bitaro bitandukanye mu Gisagara. Ubutegetsi bumenyesha kandi ko abantu barenga 60 batabawe bakugwa munsi inyubakwa zabasenyagurikiye ko. Perezida Theodore Obeng Nyuma yavuze ko leta igiye kugira inama yihuta kugira bakore amatohoza y'uburyo abashikiwe n'insanganya boshikirizwa imfashanyo zigiye gutangwa n'igihugu imbere yuko iziva mu mahanga zibashikira. Leta imenyesha ko amatohoza yatanguye kuri uno munsi wa kabiri mu kumenya icyatumye ibyo bikoresho bya gisirikare bita amadinamite biturika. Umukuru w'igihugu yari yatangaje ko icyatumye haba izo nsanganya byatewe n'ukutitaho neza ububiko bw'ibyo bikoresho mu makambi ya gisirikare, bigatuma haba ingaruka mbi zisenyagurika y'amazu y'abantu n'inyubakwa zo mu gisagara cya Bata.
Barakoze bagenzi bacu kuri makuru yose agezwe hirya nino ku isi baduteguriye bakabahejeje kudushikiriza hejuru ya Amerika mandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndayibutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave. Mushobora kandi kutwumva ikibiriraho kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gisata cy'ubutungane mu Rwanda, aho witwa Idamange Yvonne yagirizwa ivyaha birimwo ugushaka kugumura abanyagihugu biciye mu majambo yavugiye ku mbuga ngurukana bumenyi, agiye gupfungwa ivy'agategekanyo mu kiringo c'ukwezi mu kurindira ku rubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi. Vyategetswe na sentare y'ibanze ya Gasabo iri ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Ni inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Kwisa kumizuzuweze igica munsu umucamanza yari yinjiye mu cyumba cy'urukiko gusoma icyemezo kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza rwa Madame Yvonne Damange ryamugwiza. Urukiko rwabanje kwibutsa impande ziburana ibyaha bitandatu Damange aburana n'ubushinjacyaha n'ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda byiganjemo ibikomoka mu biganiro yatambutsaga ku muyoboro we wa YouTube. Mu myiregurire ye ibyaha byose Damange arabihakana akavuga ko ibyo yavuze yabitewe n'agahinda kubera ibyemezo ubutegetsi bufatira abanyarwanda cyane kuri gahunda yaguma mu rugo mu kurwanya icyorezo COVID-19 n'ibindi. Yemeza kandi ko ari uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo gutanga ibitekerezo nk'umunyarwanda. Icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye mu 2018 nta cyemera kavuga ko cyashaje ko atagombye kukiregwa. Umucamanza yasuzumye ibibazo bine muri urubanza nyuma yo gusesengura imiburanire ku baburanyi bombi. Ku isonga yahereye kukureba niba hari ibimenyetso bigaragaza ko uregwa yafashwe agasakwa akanafungwa binyuranije n'amategeko. Idamanje avuga ko yagabweho itero n'abantu atazi batagaragaza ibyangombwa n'impapuro zimufata. Avuga ko yasatswe kuva saa 8 z'igicamunsi kugeza saa 8 z'ijoro, we n'ubwunganizi bagasaba urukiko kubishingiraho agahita arekurwa agasanga abana. Ubushinjacyaha bwo busobanura ko yafashwe abanje kwerekwa impapuro zimuta muri yombi kubera uburemere bw'ibyaha aregwa. Buvuga ko yatsimbaraye yanga ko bamusaka bitumisa karitihuta. Urukiko ruvuga ko ku byaha bikomeye inzego z'umutekano zemereye kwinjira ku ngufu aho bibaye ngombwa. Buvuga ko rwashyikirije urupapuro rw'isaka n'urutwari Damange ku gahato kubera ibyaha burana. Uravuga ko nawe ubwe yemera ko iwe habereye imvururu ananiza inzego z'umutekano bibi ntandaro yo gutinza isaka. Urukiko rukavuga ko yiyemerera ko video aregeshwa ariye, bityo rukanzura ko nta tegeko na rimwe ryishwe mu ifatwa n'ifungwa bye. Urukiko rwasuzumye kandi sheki itazigamiye Damange aregwa ko yahaye uwitwe Manuel Nsabimana mu 2018. Yisunze amategeko, umucamanza asobanura ko igifite agaciro kuko imyaka itatu iteganywa n'amategeko itarashira, bityo ko agomba gukurikiranwaho iki cyaha. Mu ishati y'umweru y'amaboko maremare Damange aho yarahagaze ari kugaragara mu buryo bw'ikoranabuhanga ari kumwe na Maitre Felicien Gashema, yagaragaye azunguza umutwe nk'ikimenyetso cyo kutanyurwa n'ibivugwa n'urukiko kuri iyi ngingo. Ku gusuzuma impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha hashingirwa ku magambo yatambukije kuri YouTube ko abanyarwanda barambiwe gufatirwa imyanzuro idahwitse. Aregwa ko yavuze ko imibiri y'abazize genocide icuruzwa mu nzibutso ko corona yasimbuye iturufu rya genocide. Aregwa kandi ko yavuze ko Perezida Kagame yapfuye kera abanyarwanda bayobowe n'umuzimu kwa leta yirwa yica abanyarwanda kubushinja cyahangwa ayo magambo yateze imvururu idamanje ariko we arabihakana akavuga ko ari umuturage uciritse atateze imvururu kandi atahakana genocide ari umwe mubayirokotse rwisunza amategeko urukiko ruvuga ko impamvu zikomeye ari ibyagezweho mu iperereza zituma uregwa cyekwaho ibyaha urukiko ruvuga ko video aregeshwa yemera ko ariye humvikanamo amagambo yatuma cyekwaho ibyaha bine Gwavuze kandi ko amwe mu magambo yumvikana ashobora guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda nkaho avuga ko leta iriho ari baringa Perezida Kagame yapfuye kera leta iriho ari agatsiko k'amabandi n'ayandi mu mwanzuro mu nyuma y'iminota igera muri 40 n'umucamanza yavuze ko Yvonne Damange iryamugwiza akurikiranyweho ibyaha bikomeye yavuze ko aramutse arekuwe yakomeza kubikora kandi ko nta kizera atanga ko atacika ubutabera kumubona byagorana Ahita tegeka ko Madame Damange akurikiranwa afunzwe muri gereza mu gihe cy'ukwezi imbere y'urubanza mu mizi. Yvonne Damange yahise yakijamba ashimira umucamanza ku cyemeza mufatiye ariko anatangaza ko akijuririye. Idamange w'abana bane yatangiye kumvikana kuri YouTube kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 avuga ko arajwe ishinga no kuvugira rubanda ku cyo yita karengane bakorerwa n'ubutegetsi. Urubanza rusoje umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo yahise ategeka ko umunyamakuru Anyesi Nkusu w'Imana w'ikinyamakuru Murabyo afungwa amuziza gufata amajwi mu cyumba cy'urukiko binyuranije n'amategeko bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali
Eric bagira ubusa urakoze mu gihugu cy'u Burundi leta yahagaritse kuva kuri no wa kabiri injira ginete n'ifu y'ibigori biva hanze y'igihugu ubushikiranganje bw'ubudandaji busigura ko iyo ngingo izomara ikiringo cy'amezi atandatu ubwo bushikiranganje bukavuga ko garonse amakuru yuko harifu n'ibigori biheruka kwinjizwa muri ico gihugu bifise ingwara ishobora kubangamira amagara y'abanyagihugu ibindi na mgenzi wacu Pierre Claverne Nkuru ari Kigali mu Rwanda
Ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguro yo mu Burundi busigura ko bwafashe ingingo yo kubuza abagwizatunga kwinjiza ibigori n'ifu yavyo bivuye hanze y'igihugu mu ntombere yo gukingira indwara abanyagihugu Jeremy Banirwa n'inzego umunyamabanga ntaregayezwa muri ubwo bushikiranganje yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru I Bujumbura
Ubushikiranganje bw'ubudandaji buramenyesheje abagwizatunga ko n'abafungura ifu ibigori ko bibujijwe kurangura mu mahanga no kwinjiza mu Burundi intete n'ifu y'ibigori mu kiringo cy'amezi atandatu kubera ko ibonekeza muri ino minsi yinjira ku bwinshi y'intete n'ifu y'ibigori bitameze neza ku buryo byoshobora kugira ingaruka atari nziza ku magara yabatiheretse
naho atavugiye hejuru ibihugu vyikekwa guturukamo ibigori bifise ingwara ijuru rya Amerika ryamenye kubwo ubushikiranganje budomurutoke ku bihugu by'Uganda na Tanzania ni ibihugu bisangiye n'u Burundi umujyango wa Afrika y'ubuseruko muri kino gihe ako kareka kabakimbutsemo ibigori byinshi uwo mujyango usanzwe ufise amategeko agenga ubudandaji aho ibiribwa byose byemerewe kudandazwa atamakuru n'amatagisi birishe kandi bikinjira mu gihugu icare cyo cyose muri bitandatu bigize uwo muryango atankomanzi ijwi rya Amerika ryabajije ubushikiranganje bw'ubudandaji kw'ico gihugu kitazohava cagirizwa ko kiriko kirahonyanga amasezerano ya EAC Jeremy Banirwa n'inzego arabyakana akemeza ko ari ku nyungu n'umutekano w'igihugu avuga ahubwo ko hari n'ibindi bihugu byamaze gufata ingingo nk'iyo
muhere ku gihugu cya Kenya cyararose amakuru y'umwibo waruvuye mu bindi bihugu by'akarere harimo rero ibyo bintu bitameze neza biri mu bigori n'ifarini y'ibigori atwe murazi ko dufise ibigo bijeje gupima ibyo bigo rero navyo ntivyicaye kandi baramaze gupima bakabona yuko iyo farini n'ibyo bigori bidakwije harimo ibintu bitameze neza byo hava bimerera nabi abenegihugu no mu bindi bihugu bibanye ibyo bintu ntibikuje bya ngombwa bakavyirukana mugabo abadandaza b'abarundi bagaca bihuta kugira babizane ngahe iwacu nakurumba ndo shobora kwemera yuko amagara y'aba yabene gihugu nababa mu Burundi ashobora kumererwa nabi tugira imana nta byinshi byari bwinjire twacye tumenya hakiri kare twaciye tuba turatangiriza ku mipaka n'ibyo bihugu ntizafashe izo ngingo byabifashe ro weekend ni ukuvuga yuko ntibyari twakwire hose twibaza yuko ari umwimbu mushasha utari bwatangire kuza mu gihugu kugira tuzitire tutaronego.
Yamara ku rundi ruhande, umwe mu bagwiza atunga barangurira ibintu hanze y'u Burundi yabwije ujya Amerika kwiyungira ngo ifise ikindi inyegeje. Uwo atashimye ko tuvuga amazina yiwe yebaza ko u Burundi bwoba bushaka ko abo bagwiza atunga bagura ibigori byarimwe mu Burundi gusa. Uwo twise Jean Bosco abisigura yishimikije ko leta yaheruka gufata iyindi ngingo yo gufata mu minwe igitegwa c'ibigori. Muri iyo ntumbero leta yategetse bamwe mu bagwiza atunga kugura umwimbu w'ibigori wose mu gihugu ku giciro cashinzwe na leta bakawubika ubundi bakabushora hanze, ndetse n'igihe cyo gutera akaba ari bo bazotanga imbuto naho nyene ku giciro kizoshingwa na leta. Aha niho ubushikiranganje bw'ubudandaji bwafatiye mu kwizeza abanyagihugu ko batazobura ifu n'ibigori bafungura naho ibiva hanze byahagaritswe.
Abarundi ntibagira ubwoba ngo bazobura ibyo bafungura kuko umwimbu w'ibigori warabonetse. Kabi nacyo gituma kampanye yo kugura ibigori mu gihugu hagati igomba gutangira byihuta, abadandaza bazobirangurira bene gihugu bagira baje ku mirimo mu gihugu cyose. Kandi tugasaba yuko atamwe n'igihugu yozimbwa giciro n'ikijyanye n'amafaranga 680 ku kiro cy'intete z'ibigori. Uzobona bagombye kumuhenda ngo baje munsi y'icyo giciro ateca bishikiriza intwaro cyangwa abajeje umutekano bahegereye.
Icyegeranyo cy'ishyamwe mpuzamakungu gita ibiribwa FAO ijwi rya Amerika rifise cerekana ko ku mwaka ubu Burundi bukura hanze amatoni arenga 110,000 y'ibigori. Pierre Clavé Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Kume mu Burundi aho leta yakuye mu minwe y'amashirahamwe yabikorera utwabo itozwa ry'amafaranga ku bituro by'imiduga, amapikipiki, imiduga y'amapine atatu bitatu kutuku n'amakinga bicishwa amafaranga ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Erojo birika neza mu idonido y'ino nkuru.
Kumurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura naco gisagara kugeza ubu kirimo imirimo nka yose ya leta n'amashirahamwe yigenga na mpuzamakungu hatibagiwe za ambasade zose, amashirahamwe y'abashoferi b'imiduga, amapikipiki, imiduga y'amapine atatu izwi nka tuktuk hamwe n'amakinga bishishwa amafaranga aragwiriye. Abakuru bayo bari bamaze imyaka itari mike ari bo batunganya igikorwa cyo gutororokanya amafaranga asabwa ku bituro byaba iby'imiduga ija mu ntara zitandukanye hamwe n'ikorera hagati mu gisagara. Hejuru y'amafaranga y'amashirahamwe nayo ashinga amande cyangwa iyadabura icibwa tugahiza ingingo ubigiye guhinda. Umuvugizi w'ubushikanganji bw'intwaro yo hagati yasigura ko ingingo yafashwe mu ntumbero yo kwirinda kuremera abanyagihugu. Pierre Nkuriki:
amafaranga yose yahoratozwa nabo bari muri ayo mashirahamwe bayatoza bene ivyuma abashoferi atorezwa mu bituro arahagaritswe kubera kuko ariko haribonekeza kugomba kwitiranya ibintu. Abambere barongoye aya mashirahamwe bakaba basabwe ko baca baka ibitasi abo bahora batuma kujya kutoza amafaranga. Abantu bo nyene barekuriwe gutoza amafaranga ni abantu barungiswe n'ubushikiranganje n'abatoza kuri bashasha nibo bonyene bariko barakora igikorwa leta yabatumye. Abasigaye bose ntaze hagira umushoferi adosubira kwakwa n'ifaranga narimo. Duhora tubibona hari n'ababiruka ko mbere bigakomera, ntaze hagire umuntu n'umwe asubira kwa kufaranga kuko twabonye ari igikorwa cyo kubaremereza cyane. Kandi ahanini kikaba kiriko kiratera kugomba kwitiranya ibintu cyo kononera igikorwa gihambaye kiriko kirakogwa n'ubushikiranganje kijanye ni ku kwezi gahinyuza.
Uko kwezi kwa gahinyuza kuvugwa ni President Evariste Ndayishimiye yakugenye amaze kwemanga ko yasanze n'imiburi y'iburi imiryango zirenga 40 ku mwaka zinyuruzwa mu matagisi n'amakori yatozwa mu makomine kubera abantu bikika mukiza.
Na kamaramaze kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mundwe hagatozwa imiliyoni 30 mundwe. Zizo 45 zagiye. Ahareho ndabagabishije basitanira bimenye. Ubu ni babenye naribo baja kupima bigeragereza. Ubushikiragaje bw'intwaro hagati. Bukazorunyika baza guhinyuza. Bagasanga baciye bunguka. Ni musitanira bayahora yiba. None twovuga ko arinde. Tuzovuga ko arinde yahora yiba. Ubu tuzoza turaza twirabira. Ubu tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi. Biramara maji. Twasanze mu gihugu cyose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka. Nimwiyumvira nk'indongozi zisamara umugera wa corona ukatwinjira rukaca turi ha amamiliyaridi y'amahera yo kuvura corona kubera indongozi zasamaye. Ayo mahera yokoze iki?
Mu gisagara cha Bujumbura ho nyene naho umushikanganje yageje intware yo hagati ya kuvendira ko buca yemeza ko kundwa imwe yasanze hibwa renga imiliyoni 120. Abanyonzi bagendeje mu pikipiki n'abandi baganiye n'ijwi rya Amerika bariruhutsa.
Azakiriye neza. Hari ibyo twatanga bitajyana muri leta twahohoterwa. None utanda amafaranga cyane ikintu nta kimwe baguhaye. Umva yashikaye. Bipanye naho uri bakaguca bitanu. Ibyo rero nta n'ikintu nta kimwe baguhaye. Basanga nyene uyabayahaye ku nyene ari guhohoterwa.
Nyene twabaha abantu baturengaga nyene ba. Umwe utwara nirwa tarehe demere okwezi gatana ngwane zizodo tezana ze
uwe kabiza turabye kuno bariko barakora babona ko bakora badakora nkabajya kuko bajya badukwara nabi ugasanga mu banashwanye byango mwa difatu ka bimwereka umaze kubimwereka akacavuga ngo kuwa rengeje ko numunsi umwe kucyo gitasi bwamande ariko ntagi gitasi bakwata yo mande ndukuvuga mande baguca neyo biba bishaki nka station ya muramuna ya Rideni usanze rero warengeje ko nk'imisi nk'itatu turaza kuyitora ukitanga igihumbi kiburuga tanga 5000 yashaka niyo yaguca kandi kingi yashobora no kurifunga rikirwa ridakoze naho mugati wore kumye ibyangombwa je amafaranga ndaza kuyazana ku mugoroba mugabo mpikinga nkore ukampa nka karanga muntu na karanga muntu namuntu ushobora kuyiheba kubera ubukoranga hamwe baraba ati ndaza kuyazana bikaca byanga kinga kaca libika agahengera ku mugoroba akaca kuvuga ngo mpa bitatu kibure bibiri Jena kuyagwana kacuya mu kinga yagirwa ingingo kona babakuye ingingo jena yakirie neza cyane
kwa greneza kubera rimaze kujya muri mere ni sawa gukora ubundi twaya bazitazi yo yagira
ya mafaranga n'ituzi yajya nyuma ya gitazi ntamere cyanditse
cyo ntibyoreka guhimbara umuntu kuko mu bisanzwe burya twebwe umwanya umwe twibwa kabisa twibwa kweri vya duhimbaye ntawe bitahimbaye turajyohewe nyene kuko muzigura tuvuye ko naho tuzobandanya turi hademire
umukuru gisagara cha Bujumbura yahawe amabwiriza kwa zicana n'abatwara aya mashira hamwe yabunguruza abantu n'ibintu kugira ngo batunganywe bushasha ukuntu hatozwa amafaranga y'abanywanyi babo mu Burundi amapikipiki n'amakinga nibwo buryo bwa mbere bukoreshwa mu kwiyunguruza mu gihugu cyose hari amapikipiki arenga 25,000 mu gihe amakinga acishwa amafaranga arenga 23,000 icya gatatu cyavyo kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura utubona barenga 170,000 eroje urika neza ijwi rya Amerika
akaba ari nonga duce dusozerera makuru twa tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikro mari kumwe na Joe Diane ninahazwe amajwi y'ibiganiro vyari bihagarikiwe na Frederic Mundikije vyashizwe hamwe na Fatuma Limasi Kalala twembi ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kubandanya muraniganirwa mu byo murimo byose naho ubutaha murara haryana ataryana harari umwasi
America Yabai Subito Chachu Radio Ifrika America Yabai Subito Chachu Uguche Uguchubundi Yabai Subito Chachu Ugutangi Jambo Uwanya Jugu Yabai Subizo chachu Yara tanzi jambo Abarundi tuliruhusa Mugushikiriza 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 Mugushikiriza
America yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya America yo yabaye kisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye kisubizo cyacu kugutanga ijambo mu banyagihugu Ifisa bakozi bakarorero batanga makuru